ibyakozwe n'intumwa ikigabane cy'18. Hanyuma y'ivyo Pawulo ava muri Atenayi aje Korinto, abonye mu Yuda yitwa Akwira, amamuko yiwe ni Ponto, yaravuye muri Italia muri iyo minsi bo n'umugore wiwe Purisikira, kuko Kiraudiyo yari yageze ko abayuda bose bavi Roma Pawulo aje aho bari, kandi kuko bari bahuje ubuhinga abana nabo barunganiranira, kuko ubuhinga bwabo bwari ubwo kujisha amahema, aharirira n'abaho mu rusengero rw'abayuda amasabato yose ngo yemeze abayuda n'abagiriki. Maze Sira na Timoteyo bamanutse bavuye i Makedoniya, Pawulo agobegwa n'ijambo ry'Imana ashingira intaha abayuda yuko Yesu ariwe Kristo. Nabo babiharirije batyoza akunkumura impuzu ziwe arababarira ati,
amaraso yanyu arabari mwebwe akora, jeho ndacuna wera undaza kubanyamahanga.
Avaho yinjira mu nzu y'umuntu yitwa Tito Yusito yubaha Imana, inzu yiwe yari ihereranye n'urusengero rw'Abayuda. Ariko Kirisipo mukuru w'urusengero yizerana umwami Yesu nabo mu nzu yiwe bose, n'Abakorinto benshi bumvise barizera barabatizwa. Maze umwami Yesu abarira Pawulo mu ijoro nko mu nzozi ati,
ntutinye ariko uvuge ntucereze, kuko ndi kumwe nawe kandi nta muntu azogutera ngo akugirire nabi, kuko mfise abantu benshi muri iki gisagara.
Amara y'umwaka n'amezi atandatu yigisha ijambo ry'Imana muri bo. Maze Galiya bayicegera ca Kayisari muri Akaya, Abayuda bahuza inama bakurira hasi Pawulo bamujana imbere y'intebe y'imanza bati,
uwo muntu yemeza abantu gusenga Imana ubujyo bunyuranye n'ibyagezwe.
Pawulo ariko arahaga matama, Galiya abwira Abayuda ati,
iyo haba hari habonetse ibirego by'icyaha cyangwa ikibi kigoye yemwe Bayuda, hari kuboneka inyanduruko yuko ndabihanganira kubura. Ariko ko ari bihari by'amajambo n'iby'amazina n'iby'ibyagezwe byanyu ubwanyu, ni mu bimara ubwanyu, jeho singomba guca urubanza rwa bene ibyo.
Abirukana imbere y'intebe y'imanza, Abagiriki bose basumira Sositene, umukuru w'isengero ry'Abayuda bamukubitira imbere y'intebe y'imanza, ariko gari ibyo byose ntiyabibabara. Hanyuma y'ivyo Pawulo amara y'iyindi minsi myinshi, maze asezera abavukanyi avuduka yari mu bwato ngo aje Siriya, Purisikira na Akwira bajana nawe, amaze kwimoshereza Kenkireya kuko yari mu isezerano. Bashitse muri Efeso basiga ngaho, ariko waragenda yinjira mu rusengero rw'Abayuda aharira n'Abayuda, bamwinginze ngo amare y'iyindi minsi ntiyabakundira, ariko asezerana n'abati,
nzogaruka ikindi gihe Imana niyabigomba.
Avuduka muri Efeso ari mu bwato, afashe i Kayisariya aradugaje i Yerusalemu, aramutse ishengero aramanuka aja muri Antiyokiya. Amazeyo iminsi avayo aca mu gihugu c'i Galatiya n'i Furugiya, aja mu bisagara uko bikurikirana aremesha abigishwa bose. Maze Umuyuda yitwa Apolo, amamuko yiwe ni muri Alekisandiriya, yari umuntu w'ubwenge ashika muri Efeso, yari umunyabushobozi mu byanditswe. Uwo yari yigishijwe inzira y'umwami wacu, acanirwa mu mutima n'umwete, yavuga yigisha ibya Yesu abyitondeye, yari azi umubatizo wa Yohana gusa. Atangura kuvugira mu rusengero rw'Abayuda ashize amanga, maze Purisikira na Akwira bamwumvise bamujana iwabo, barushiriza kumutahuza inzira y'Imana. Agombye kujabuka ngo aje muri Akaya, abavukanye baramuremesha bandikira abigishwa ngo bamwakire. Nawe ashitseyo, ubuntu bw'Imana bumutera gufasha cyane abizeye, kuko yaturuza Abayuda batsindira imbere y'abantu, yerekana mu byanditswe yuko Yesu ariwe Kristo.